Umukuru w'igihugu cha Kenya Uhuru Kenyatta asanzwe arongoye umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC uyu mwaka niwe yahaye ikaze mugenzi we wa Republika Iharanira Demokarasi ya Congo muri uwo muryango.
To you, our dear brother, President Felix Tshisekedi, we welcome you to the summit of the East African Community.
Perezida Kenyatta mu nama igira 19 idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bya EAC yatangaje ko uwo muryango ubandanya kunguka kuko ubu ubwizwe n'ibihugu indwi birimo abanyagihugu barenga miliyoni 260. Kenyatta yaseguye ko ari akarusho kanini ku isoko Congo kizanye muri uwo muryango. Irwanda ya Kenyatta iyo nama yitabwe n'abakuru b'ibihugu Paul Kagame w'u Rwanda, Yoweri Museveni wa Buganda na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, Prezida wa Burundi na Sudani y'Epfo barungitse intumwa, nayo Prezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi yari umutumire w'iteka. Uwo yitabiriye iyo nama ubwa mbere ari kumwe na bagenzi we yavuze ko ari umunsi ntibagirwa mu gihugu ciwe. Tshisekedi yizeye byinshi muri EAC.
Permettez-moi de vous remercier.
Ati mu nkunde ndabashimire cyane kukungene mwakiranye gishika cinshi igihugu canje ca Congo kuri uyu munsi twinjiye cese. Twizeye kuhungukira nk'ibijanye no gutumana tumana ko amakuru mu buseruko mu bumanuko n'uburaruko bwa Congo, kwegereza ubutegetsi abanyagihugu, uruja n'uruza ku mipaka dusangiye, kuduza ubutunzi, igabanuka ry'amakuru n'amatagisi ku kivuko c'Imombasa muri Kenya ni Dar es Salaam muri Tanzania. Bamwe mu bakongomani bo mu ntara ya Kivu y'Amajepfo baganiriye n'ijwi ry'Amerika, nabo nyene bizeye ko bagiye kwinjira mu bihugu bibanye nk'u Burundi, Tanzania, Uganda n'Ubuganda atankomanzi nk'uko amasezerano ya EAC abitegekanya.
Yora cette possibilité des échanges.
Hazobugwana hali bidandazwa abantu bazotembera atankomanzi atavisa barinze gusaba. Twizeye ko bizogira nakarusho ku mutekano wacu mu kugwanya bugizi banabi. No muri kahise abasirikare ba Tanzania n'abaganda baraje kudufasha kugwanya imigwi igwana. Ubukoho bizorushiriza.
Kinshasa yifuza kandi ko uwo muryango ufasha Congo kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho iri mu buseruko bw'ico gihugu.
Pacte de sécurité collective.
Ukugwaniriza umwansi hamwe, kuronderera amahoro n'umutekano hamwe, no gufashanya kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho y'abakongomani canke yavuye mu bihugu bibanyi yuzuye mu buseruko bwa Congo n'iterabwoba. Tuzogwanya gushamirana hagati y'ibihugu byacu, tugwize n'ibiganiro ku bibazo byerekeye inyungu rusangi. Aha abaraba ibintu n'ibindi nk'umunyamategeko Maître Dieudonné Bashirayicize akurikirana ahagufi umuryango wa EAC, ndetse yigeze kuba icegera c'utwara urunani rw'amashirahamwe yigenga y'abanyamategeko muri EAC East Africa Law Society. Afitiye amakenga menshi
ntaravye muri Congo imyaka iheze hari imigwi igwana itagire ingene ingana, hatagiye mu nguvu uwo muryango nguraba ingene hagaruka amahoro, hagaruka umutekano, bizogora na gose yuko hagira ikintu kinini nyacakarusho kigiye kuzamo. Ivyo umuntu abivuga aravye nk'ibyo mu Burundi muri 2015 umuryango wari wavuze yuko udashobora kwemera yuko impunzi ziguma zikwiragira mu gihugu, kandi hariho umuryango uyishinze kubahiriza agateka kazi na muntu, kubahiriza na demokrasi kugira ngo iterambere rusange rishike. Ariko mwarabonye yuko kubera inyungu zitandukanye z'ibihugu binabiriya habaye impari naho zo zitagiye habona gosi, ikibazo kikibagirwa n'ibiganiro byari byatanguye bikagwa hagati.
Ibi umukuru w'igihugu cy'u Buganda Yoweri Museveni yabigarutse ko yamaratanga umwizero.
We now need to work on the issue of peace.
Igikwiriye rero kandi cihutegwa no kuja hame kugira amahoro n'umutekano bigaruke mu buseruko bwa Congo, akarere karimo imigwi myinshi gwana. No kuri tugiye hamwe ico kibazo tuzogikemura.
That problem can be solved.
Igihugu cha Congo gisanze umuryango wa EAC urimo ukutumvikana mu vya politike n'imigenderanire, aho nk'imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi itarasubira kunaguka neza, ndetse imipaka ivyo bihugu bihana ikaba imaze imyaka 5 yugaye. Kuri ico kibazo hiyongera ko umubano hagati y'u Rwanda n'u Buganda warumaze imyaka 3 ucumbagira. Igihugu cha Congo kigiye kuduzwamo ibendera ry'umujyango wa EAC cagirizwa n'ibihugu bitatu mu bigize uwo mujyango ko kibitse abansi bavyo. Ivyo navyo ni Burundi, Rwanda n'Uganda, bisigura ko mu buseruko bwa Kongo hariyo imigwi yitwaje ibigwanisho igwanya amareta y'ivyo bihugu. Pierre Clavenio, Nkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.